Ego nuko maze kubivuga kwa Mungu twari twinziye misa nkuko dusanzwe tubigenza, hanyuma uyo muntu yinjira nkuko abandi binjira, ariko kumbure yarazanywe n'ubwiza bwa nabi. Hanyuma turiko turasozera misa twabonye ahaguruka asokora inkoho adufatira kinkoho nuko byagenze.
Mu bisanzwe umuntu abonye umuntu afite inkoho, ikintu cya mbere agira ni uguhunga, ariko mwebwe siko mwabigenzeje, ahubwo mwaciye mu mujako mumute mwereka gushika aho abapolisi bashika, uyo mwete eka niwo muti wo kurinda mwabukuye.
Mu by'ukuri twavuga ko twashobozwe n'Imana, ntibyari byoroshe. Mubo yari atumereza kinkoho narimwo urabye video ngeno ibyerekana, ariko kandi niyumvisemwo nk'umukozi ahagarariye izo ntama z'Imana, niyumvisemwo ko ari gupfa twapfuye. Hanyuma ngerageza ntikumbure duke turiko turitabariza, nico cabiteye. Ariko kandi si ubushobozi, twavuga ko ari Imana yadushoboze. Nawe urabizi nk'umuntu tumeze nk'inkoko bitaba byoroshe.
Muri iki gihe igikorwa mwaranguye mugakiza abakristu kandi abantu bibaza ko uyu muntu ari kugandagura aba batari bake, muri iki gihe mwaciye muhinduka mukaba umuntu kirangiranwa muri Amerika, mwebwe mwazakiriye gute?
Twabyakiriye neza, na cyane cyane dushimira Imana yabitushoboze, kuko wari umwanya toroshe kugira icyo twokora. Ariko tubishimira Imana kandi tubyakira neza ko Imana itemeye ko tugwa ku musozi w'Imana cyangwa mu ihema ry'Imana.
Uyu mugabo Desire Baganda yashaka guhonya abandi bakristu, ni umugabo mwari musanzwe muzi?
Twahora tumubona yinjira rimwe rimwe, twaheruka kumubona ngako urwo rusengero mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka.
Muba mumaze kumenya ikintu cyari cyamutumye aza muri iyo sengero?
Oya, ntituramenya icyabitumye, kandi natwe urumva turatangara nk'abandi. Nta wari yigeze kuvugana nawe, no kuri uyu munsi nta wavuganye nawe, yaricaye aricara. Ubwo rero tutegereze abajejwe umutekano, kuko aricyo gikorwa cyabo. Tuze natwe twiteze kumenya icyabitumye.
Abakristo bo muri iyo sengero murimwo ariyo yitwa Nashville Light Mission Pentecost Church bifashe gute muri iki gihe?
Ntibisanzwe, urabizi nyine ko hacaba ihungabana ryo mu mitima y'abantu, bibaza byinshi. Natwe turimo biratugora no kuronga itiro, biradutangaza cyane, ntibyoroshe, ariko dushima Imana ko ari bazima.
Pastor Ezekiel Ndikumana, murakoze cyane rwose ku kanya mwahaye radio Ijwi ry'Amerika, kandi turabakije.
Namwe murakoze kuduha akanya nk'aka kugira ngo dushobore kugira icyo tuvuze ku byabaye.